karahara mu ruganda nibacura.
Woba wifuza kumenya uko ubutunzi n'imibano byifashe mu Burundi?
Nuruhe ruhara rwa leta mu guteza imbere ico gisata? Tega matwi ikiganiro karahara mu ruganda nibacura
mushikirizwa n'urunani rw'amaradiyo inzamba gateka kawe
RPA ijwi ry'abanyagihugu
be na radio television Renaissance. Karahara mu ruganda nibacura
ni komisi yose ya kane isozera ukwezi. Umwaka mwiza banywanyi b'ikiganiro karahara mu ruganda ntibacura. Ndabaramukije ndabifuriza ikaze muri kino kiganiro cyo kuwa 26 nzero umwaka w'2023. Ikiganiro cya mbere cy'uno mwaka uzubabere umwaka w'amagara meza, amahoro n'iterambere. Ikiganiro cy'uno munsi kijanye n'ubutunzi neza na neza agaciro k'ifaranga ry'u Burundi. Mbega uyu munsi iduga ry'ibiciro mu gihugu ligeze kuruhe rugero, abanyagihugu babibayemwo gute? Nizihemvo zituma ivyo biciro biduguko? Inyishu yavyo yobiyihe? Ivyo nivyo bibazo ducija nino muri kino kiganiro c'urunani rw'amaradiyo RPA inzamba hamwe n'imbonesha kure Renaissance. Abanyagihugu n'abanonoso ivy'ubutunzi nibo twifashishije muri kino kiganiro. Muriko murashikirizwa na jewe Ines Gakiza kwizina ry'ivyo bimenyesha makuru bitatu. Nongere ndabahikaze mwido nido. Ibiciro vy'ibidandazwa n'ibindi bintu vyankenegwa birahinduka buri gihe. Hari biduga n'ibindi bigabanuka. Bavuga ko ifaranga ryataye agaciro mu gihe ibiciro muri rusangi biri ku rugero rudasanzwe. Mu Burundi, ibanki nkuru y'igihugu BRB mucegeranyo yasohoye ivuga ko ifaranga ry'u Burundi ryakorotse ku rugero rwa 26.8%. Ico cegeranyo cakozwe ku kiringo co kuva muri munyonyo mwaka w'2021 gushika muri munyonyo umwaka uheze w'2022. Muri iyi myaka ibiri heze ibiciro vyaraduze cane ku masoko, hari n'ivyigwijije incuro zibiri. Abanyagihugu bakidoga ku buzima butera bubananira kuko aho bari basanzwe bakura uburyo bwo kubaho ho hatahindutse. Pierre Gahungu abitubwire mwido nido.
Ivyo biharage nk'ubu twe tubirangura bitatu n'amajanani. Rona nkuru ya n'umutanzania. Nkuyu. Nkuto kugurisha 45. Nani bitanu.
Iduga ry'ibiciro ku masoko yo mu Burundi ni ingaruka mbi iturutse ku ifaranga ryataye agaciro. Uku guta agaciro k'amafaranga kukaba gukora ubwa mbere ku baguzi baje gusuma bakagura utwinkica ntikize. Nk'ifu y'imyumbati yahora igurwa amafaranga 800, ubu igize ku mafaranga 1600. Ikiro cy'ibiharage cahora ku mafaranga 1800, ubu kikaba kigeze ku mafaranga 3800 mu kiringo cy'imyaka ibiri gusa. Nayo umuceri uva muri Tanzania ukaba ugeze ku mafaranga 5000.
Kiro tugura 1600, kare twahora tubugura buri ku 800, bwaraduze buracya ku 1000, tabugwa ku cyane mugabo ugeze ku 600 atari mesi yakiye. Hakiye nk'amezi atatu yonyine biduze. Njende ko ndaraba nk'ubu uye ntwaye ku 12,000. Kare nk'ubu wasanga turi ko tubigura 4,500. Amafaranga aragoye gufata kugira ngo ugure ikiro cy'1600. Usume n'imboga bizakujyana amafaranga turonka ku munsi ntibihuye n'iryo futi koshobora gusuma.
Kuri bamwe iryo duga ry'ibiciro ahanini ryaturutse ku bukene bw'ibitoro bumaze igihe bwibonekeza. Ibyo bigatuma abadandaza baduza ibiciro kuko nabo niyo baronse ico gitoro kibazimba, kuko usanga ivyo bidandazwa biva mu ntara zitandukanye.
Mu mwaka uheze bwashitse ku 2 buzimvye, bwashitse ku 2 twagura 8. Amajani 9.5. Nk'ibitoro byabuze umuntu afite umuzigo ku modoka bamukira amahera menshi. Bamukira amahera menshi nabaca harura deplacement kugira aronke inyungu.
Kuri ivyo biciro bibandanya kuduga, bamwe babona ko leta yogabanya amakori ku bidandazwa, gutyo nabo bakoroherezwa kuri bimwe nk'ibifungurwa.
Ni kuvuga yuko mu bintu bica bituma ibyo bintu biduga. Ibyo byose birajamo. Gico mbona boraba ukuntu amatagisi bakayagamye kugira ngo twakanyage kugwa twabato tubeho tworohewe
abadandaza ariko bakaba babona ko bafatiwe amaboko imugongo kubera ingingo ibuza ko ibidandazwa biva mu ntara bija mu yindi canke mu ikomine bija mu yindi eka mbere n'abarimyi bakaba batemerewe gushora umwimbo wabo aho bashatse muri iki gihe bamwe mu baguzi baraja ku isoko bakabura ico bagura kubera amafaranga make uwagiye kugura igice c'ikiro c'ibiharage akaruhira gutahana kimwe ca kane c'ikiro kukuburanirwa
nyene ndataha kubera nayo nari fise y'inusu ntakwiye ngira barampa karobo kayo fise
ubana ni inkuze nkubunda agatasi kari kenshi kandi ibintu
byangorira ngahe byo kwa imbere y'iyo myaka ibiri abarundi bari bamerewe gute bagereranije n'uyu munsi hahindutse iki mu buzima bwabo bwa misi yose umwanya n'uwabadukurikira
karahara mu ruganda umwanya wanyu
nta yindi nyishu abanyagihugu bari bafise ataruguheba bimwe mu byari bibatunze kugira ubuzima bushobore kubandanya uko niko bisigurwa na bamwe mu badukurikira bavuga ko kuva aho ibiciro bidugiye muri rusangi bashize imbere ivyo bafungura nayo ivyambagwa ukwiyunguruza mu ngendo zimwe zimwe canke ivyo kwinezereza baba babishize ku ruhande
muri rusange ibiciro by'ifungurwa byankenerwa byaraduze kugero rutari ruto ibyo byonyine byaduze kandi n'ibindi byose dukenera mu buzima bwa misi yose ibyo kwambara ibikoresho dukoresha haba mu nzu haba ku kazi kwiyunguruza ibyo byose byaduze muri rusange rero bivanye n'umushahara umuntu asanzwe aronka kuri aka kazi kacu ka misi yose byaragoranye cyane ukuntu dushobora kubibamo ukuntu dushobora kubigumiza ku rugero twari dusanzwe tubibayemo byatugoye cyane kugira tubimenyere ariko umuntu yaragerageje guheba bimwe bimwe mu byo yahora akunda kugira ngo ashobore gutangura ukwezi yongera kurangize neza nk'ubu nk'akarorero umuntu yaragabanije ingendo zimwe zimwe nahora ngenda ibujumbura kabiri cyangwa nkava ibujumbura nkazitega gatatu ibyo byaragabanutse cyane rwose ni ukuvuga ntegereza kumenya yuko naduze igitega ndamara iminsi nkagabanya izo ngendo zo kuguma ngenda manuka nongera nduga ni ukuvuga byaragabanuye n'ubucuti twari dufitaniye n'abagenzi ni ukuvuga nimba twahora duhura tugasohoka muri wikendi byaragabanutse ni ukuvuga ubu ndashobora kugenda wikendi gahera ntagiye ntasohotse kugira duhure n'abagenzi tuganire twijya nino
muri iyi myaka ibiri iheze ibiciro by'ibidandazwa byaraduze kugera uteye ubwoba mu gihugu cy'u Burundi ibyo rero byabaye mu ntara zose mu miryango rero twebwe twarabuze ayo duciye n'ayo tumira ku buryo byatumye hariho ibyo bimwe bimwe twaradukoresha twahebye aha twavuga nk'ibijyanye n'ibifungurwa byaraduze cyane ku buryo ubu uri umuceri kuwurya dusigaye tuwujya nka kumwe kera twaba tujya ku noweli karimwe mu kwezi kuko kiro kimwe ubu kigeze ku bihumbi bine murumva yuko ari akamara abanza ibiharage kera twaba duteka ikiro tukakirya amahopa atatu ariko ubu ikiro kimwe tukirya iropa zine twaciye tugabanya n'ibyo dufungura kugira ngo tutaba yuko twaheza tukereranya muri ubwo bukene dufise yego ikijyanye cyo cyane ni ibyo by'impunzu ubu impunzu urashobora kumara numba kutaguze impunzu yego kubera iki uburyo bwarabuze byarazimbye ibijyanye n'ibirato eka ubu twihutira gusa kurara tumurafungura naho rero murakereranya kugira ngo abana ntibahave bicwa n'inzara ibyo rero dutera mu bukene budasanzwe nta mikoro make dusohoye dufise
urazi umushahara dusanzwe duhembwa biragoye yuko iri duga twari gushobora kubandanya uvuga ati ndagiye kugura uduhuzu dushasha n'iki cyangwa uturato dushasha ibyo byose byaragabanutse ku rugero rutari ruto ibifungurwa nko mu bifungurwa akanyama twahora dufungura mu ndwi nka kabiri ibyo byose byaragabanutse ni ukuvuga mu kwezi urumva yuko kahora ari umunani ubu kagiye kuri kabiri urumva yuko byatugoye gose n'ubu bikibandayo bitugora twategerezwa kugabanya ibyo twahara dufungura ukuntu twahara tubikoresha kugira ngo dushobore gushika ku gutangura ukwezi twongere gushike ku mpera y'ukundi kwezi dushobore gushika ku kindi ku wundi mwishe kugira dushobore guhembwa rero tukabona yuko uko ibifungurwa bya nkenerwa cyangwa ibyo by'ubuzima bwa misi yose byaduze ibiciro umushahara nawo wagumye hahandi wabaye katiyunguruza byari kuba byiza iyo umushahara iyo biduga umushahara nawo ukaduga ariko kugira ngo dushobore kubandanya tubaho byabaye ngombwa yuko hariho ibintu bimwe bimwe mu buzima byo kuryoherwa tuca tubanza tukagabanya matime ibikoresho bimwe bimwe tukavuga ati biturabihebye kugira ngo dukoreshe ibyo ibya nkenerwa bimwe bidahara mu buzima bwa misi yose.
Nibiki byatumye ibiciro mu Burundi biduga bikagera ku rugero bwaheruka imyaka bwari mu bihano bwafatiwe n'ibihugu bibanyi mu mwaka w'1996. Umutumire wacu Fosandi Kumana aratanga imvo nyamukuru zituma ibiciro biguma biduga mu gihugu n'inyishu abona zofasha kugira ibyo biciro bisubire hasi.
Karahara mu Rwanda.
Umutumire.
Umwimbu muke mu burimyi ni deni ry'umurengera leta yafashe mu mabanki yo hagati mu gihugu biri mu mvo zituma ibiciro biri kuri urwo rugero rwo hejuru. Faustin Ndikumana yanonosoye iby'ubutunzi aradusigurira ibintu bishika kuri bitandatu bituma ibiciro mu Burundi biduga cyane.
Bwa mbere hoho urabye strukture yo inflation usanga ibintu biduza ibiciro cyane biduza iyo inflation cyane ari biribwa njoro kinababaje ngibiharage byo byo bishikana hafi 80% kuduga ibiciro nuba ko inflation mu Burundi duzwa n'ibindi n'ibifungu kandi kwamuzi ko ari byankenerwa kubera iki rero buryo umwimbo mu Burundi w'ibifungu hajya naho tuva kuvuga ntibiyongera ku rugero rushimishije uko inzitizi zimizirava mu nzira urabona amasi twimaguma gabanuka ubu ndaharura ko ari munsi nusu ya gitare ku muryango hari na 30% y'abantu badafite amasi barimwe basanga ndayahari rero atunganijwe nabi harabihagira basanga bategetse kana kana ariko barayihagira ugasanga babandi barundi benshi ariko amasatera agabanura ikindi nta mbuto zirobanuye nyinshi usanga zihari umwavu n'ikibazo ntawe kwirwara bivuga ubushakashatsi zikirenga ankadrema abarimyi hasi ngene bakurikiranwa mwe bita ngo virigarizasiyo agikore hasi byose bitemeza n'idahaga sazi matematike hazi umwuzuri hazi uruzuba irigasiyo niki ko usanga umwimbu umumera nabi n'ibire bijyanye n'ingene umwimbu ni wabonetse ingene udandazwa yavuze ngo bagiye kubika ugasangura ibiciro biciye biduga ugasanga habaye peniri artificiyeri ibintu nka bene ibyo nibazuro yuko icyo kibazo cya mbere cy'ibiribwa ni kibazo hanyuma ikindi rero ni ibigene bindi biva kuri aya madovize n'ubakigoranye amadovize ifaranga ryo mu Burundi rimwe rita agaciro ku madovize usanga ari ibyo bintu tugurira hanze bica biza bizimbye cyane wowe naho hanze tugurira byinshi hanze uravye balance commerciale icyo bita todo couverture des importations par les exportations ni ukuvuga dushoye hanze amara dukuramo adushoboza kugura 10% y'ibyo dukeneye byo hanze urwo rero ibintu biro byinshi biva hanze mu Burundi ibyo rero biva hanze rero byafara rero bita agaciro beri bamaze bita yafise utusanga ari kibazo iki kintu gice gikurikira na matagisi by'amatagisi mu Burundi urabye nyine ifleta amafaranga ikoresha ku mwaka itunganije urabona neza yuko bashatse kongereza amahera abikora ku matagisi basanga ariko bidanaza byinshi ariko amatagisi amaepo amaki amatagisi transaction menshi ugasanga ubwibukaraba by'amatevya n'ibiki ikintu ugasanga cyo guze nk'ibihumbi ijana hagiye ko tevya ugasanga kiguze nk'ibihumbi ijana 30 ukabona neza ati ngira ngo ikintu ibihumbi 500 hagiye ko amatagisi ugasanga ni ibihumbi 100 cyangwa 200 ngo wumva n'amatagisi urabye bijye nitenge arabituma kumbure nuko tudafise ingene ritubiza amafaranga biciye mu cyo bitaye impossible convenir abantu cyane ibigonye na mahingura abantu bese utuzi bubwiye hama ikindi nuko tubona amadenirate gumi fata agatangira abikora utwabo borusa barabwira abagwiza umwimi ibyo nabyo biriko biratuma ibintu bya production bitabikirenga uburabye leta amadenifice ararenga hafi miliyari y'ibihumbi bitatu n'amajana umunani urumva kandi amadeni mu gihugu hagati usanga hakoro amahera y'amabanki aza gufasha abikora utwabo ngo bagwize umwimbu bagire iki usanga ariko arajya gufasha muri leta kandi na leta ugasanga atari ibikorwa byinshi by'iterambere biriko birakorwa ikindi cyakibituma ni transport transport mu Burundi urabye ibitoro ibitoro ingene bibura ibitrenge n'ibitonde umwanya munini igiciro cyabyo cyose bagenda baragishyira ku bidandazwa ugacura aba Burundi amabarabara yacu umwanya mara mu mabarabara abantu batwara amamodoka baraguratiwa kubera amabarabara ingene ashaje ari mabi nazitse ni byose birajamo ko usanga rero umuntu ariko aratwara ikintu cy'ikidandazwa ni ngombwa wagende gushyira ko cya giciro cya transport ingene yacunguje kandi wana n'izi n'ibiciro byagiye kuza hari ingingo mu by'ubudandazwa byo kwibuza zari zafashwe zimwe zibuza ingendeshwa zimwe zimwe gushikana hariya bijya byarongereje igiciro twarabikurikiye kuko wasanga ibintu ngende byahora biza haciye hazamo amananiza iyo rero haje nk'amananiza mu kunguruza ibintu n'abantu ni ngombwa twabishyira ku giciro hanyuma ikindi ni ibituri usanga bikorwa atanga amabarabara bya ba polisi ubona n'ikibazo umuntu wese ari karadandaza agira ikindi iki otorizasiyo igira n'iki bageze bagutwara amahera gutwara amahera yose rero iyo bigwiriye tracasi administrative abadandaza bashake na karamahera bose bagiye batayo ko nta mudandaza yemera guhomba ataza kubishyira mu giciro cyanyu
kubera ibiciro by'ibiribwa biza imbere mu bituma ibiciro biduga muri rusange mu gihugu leta ngo yategerezwa kwihutira kugwiza umwimbu Fose Ndikumana abona ko leta yokwiga gutegekaniza kazoza yitegure guhangana vyihuse n'ingorane zishika atagikozweho Fose Ndikumana avuga ko ubuzima bw'abarundi bwoba bubi cyane
ubogenda gufata ingingo yofatiraho cyane cyane kugwiza umwimbu mu burimyi n'ubworozi ingamba zigafatwa zimwe rero zisesuye hanyuma kandi uko urabona hakaba n'amastatistike ubona nta n'amastatistike aba hariyo mu bushikiranganji bw'ubudandaza aza arerekana ati umwimbu ungana gutya wagenze gutya tubura ibi ibi tubikuye hanze planification y'ingene injya zama zikwiye ntayihari mu Burundi oro mu bindi bihugu baraza ati mu matomati dushoboye kurima ya ayatiriza kuva hanze mu biharage dushoboye ibi mugabo ari hagiye mu kunya ko kwihenda ngo umwimbu buruzuye bagaca bavuga ngo nta biko birava hanze gusahiriza bica byongereza wa mwimbu mari mutoyi umwimbu ntiwakwiye ugatuzitira nuwo hanze woza ni kibazo kora za statistike zitaba ziko zirakora akazi neza z'umushiranganje bw'ubudandaji ahubwo abafite ibikenewe ni ibi twokura hanze ibi twitegure kuko umwimbu uzogenda neza urumva byose rero nibibazo ingene yasubiza ari mikindi nacyo ingene capacity inzego za leta ingene zitora ibibazo by'ingorane uragafata kiza cateye inka n'ibiki n'ibintu by'inyama bigaca bisubira inyuma inyama zaraduze igiciro cyane urumva rero nikibazo nibaza rero yuko ari ibintu bigiye bicarigwa na cyacyaro guzo mwimbu na cyacyaro cyangwa cy'abadovize ibyo byo tutakira va mu nzira by'ibiciro biracaduhanze ni ingene ubutunzi bwiyongeraye kugira amataxi ntaguma bimurengera ku bidandaza ibi byakarubira byose amabarabara meza ni mugabanya ibiciro kureka ibidandaza bikindi rudandaza abantu bakindi zidandaza bakabikura ahantu bizimutse bakabyinjiza spekirasi kahava ibi by'amamonopole by'abantu benshi bihariza ibintu utabona iyo bivuye ibi byose bigahagarara nibyo bishobora kuzabirakira bigatuma ibintu bimwe bifata intumbero yo kugira aho karanda k'ibiciro n'ahandi ho uri kurarara umurindi biri kubira jako ingamba zidafashwe birashobora kuba nabi ingaruka deja zibonekeza ubona ibiciro biduga hagatuga ibiciro by'ibiribwa ariko icyo bita bezwe fondamental nicyo kintu cya mbere umuntu akenera mu buzima gufungura ngo bidakuza bica ibibazo rero kandi urabona neza uwo murindi ugiye ukuri udahagaze ubuzima bwa bubi cyane kandi waranumvisa nibiko biragora ningena abantu babaho ku muzi ku muzi ikiro cy'ibiharage kimaze kugera ku 300 na icy'umuceri bihafi 4 umuntu ashobora kuronga 10,000 ku munsi mu minsi deja ho nyine yistebwe ibyigwa yari yasohoye biba ko mu minsi yahera hafi 1600 kuja n'abarundi bavyutse mu gitondo batamenya neza ngene umunsi uhera mu bijanye no gufungura umva ibyo bishaje ibibazo
Ninaha duciye dusozera ikiganiro karahara mu ruganda ntibacura cuno munsi nkuko mwavyumvise ubuzima bwarazimbye cyane mu Burundi ibiciro vyaraduze cyane muri rusangi kubaho asigaye aramagendera ku batari bake ari naco gituma kubwa Faustin Ndikumana yanonosoye iby'ubutunzi leta itegerezwa gutorera inyishu vyihuse ibituma vyose ibiciro biguma biduga mu gihugu mwakoze mwebwe mwaduteze yomi bakoze nabagenzanje bafashije gutegura kino kiganiro ntibagiye abo twikoze ko bakaduha umwanya wabo inesiga kizana kibashikirije ndabike banuye isango ry'ikiganiro karahara mu ruganda ntibacura gikurikira ni mu mpera z'ukwezi kuza kwa ruhuhuma naho ubutaha
Chari kiganiro karahara mu ruganda nibacura mushikirizwa n'urunani rw'amaradio
RPA inzamba na radio television Renaissance karahara mu ruganda nibacura